Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika irabandanya kubashikiriza ibiganiro byayo mu kirundi n'ikinyarwanda kuri FM 104.3 bitatu mu Rwanda, mu Burundi naho twumvikana kuri FM 94.9 na FM 95.2. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri uyu munsi wa gatanu itariki 11 ukwezi kwa munani mwaka wa 2017 dusamiranira i Washington DC. Muri kumwe na Aloise Bigirimana kuri mikro. Uyu ni umwanya waca kiganiro muri Isanga ku bakenyezi nk'uko bisanzwe buri minsi ya gatanu mugitegurirwa mukagishikirizwa ni Radio Ijwi rya Amerika. Ni kiganiro gihakaryo ababijejwe mu karere kacu mu Burundi no mu Rwanda bakagira icyo bashikirije abatwumviriza, namwe mukaronkera akaryo ko kubaza ibibazo canke gutanga intererano nk'uko bisanzwe. Kiganiro ni cyanyu, ibyumviro canke ibibazo byanyu ni ntangere kugira duce irya nino mu byo tugiye kuganira ko. Ikiganiro rero ni muri Isanga nk'uko nabibabwiye.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika, mwese muratumiwe. Bamwe mu Barundi bamye bakunze kuvuga ko umubano mwiza hagati y'umukazana na nyinabukwe ari ikintu kigoye, ndetse bamwe bakanarenga bakavuga yuko ari ikintu kidashoboka. Izo mvugo zamye mu mitwe y'Abarundi uko ibihe byagiye bikurikirana. Nico kibazo ni kimwe mu bituma ingo nshasha zishingwa za mamatati izindi zigasambuka. Igikomeye kandi nuko ni zidasambutse ataho zishikana mu iterambere ryazo kubera iyo zuguru mu miryango. Ibyo byose bikabera intambamyi ku iterambere ry'igihugu muri rusangi, ndetse ngo iterambere ry'igihugu libera ihera mu ngo murambabarira. Eka na bamwe mu bigeme baba biteguye kuja kubaka izabu, iki ni kimwe mu bibazo bibatera ubwoba bibaza ko bagiye guhura n'ingorane. Umufasoni Christine Ntahe akurikiranira hafi ibyingo n'imiryango avuga ko uko kutumvikana cyabaye ndetse n'icivugo cyagumye kigaruka mu migani y'Abarundi. Yifuza ko Abarundi bakwiye guhindura inyifato bakamenya uko bitwara mu ngo kugira bagarukane icuka cyiza mu miryango yabo. Mu kiganiro muri Isanga rero cyo kuri wa gatandatu ku bakenyezi nk'uko nabibabwiye, twatumiye uyo mufasoni nyene Christina Ntahe asanzwe ari i Burundi. Bamwe bakunze kumwita Mama Dimanche ku bikorwa asanzwe akora byo gufasha abana bantaho nikora. Christine Ntahe kandi n'umufasoni azi bitari bike biraje ishinga ingo n'imiryango. Afite kandi impano zo guhanura abigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo. Yaranakoze ndetse n'umwuga wo kumenyesha amakuru. Afatiye rero ku byo yabonye agiye kudufasha guca irya nino iki kibazo, atubwire na bimwe byokorwa kugira izo ngo ziri mu bibazo nk'ibyo ndetse n'abimirije gushinga izabo bamenye uko bavyifatamwo. Turi kumwe rero na Madame Christine Ntahe kuri telefone. Christine, turabaramukije. Ego me, turabashimiye kubona mwafashe akanya kugira mwitabe iki kiganiro ku Ijwi rya Amerika, kandi mugire nabo mufashije batari bake.
Oya, najenda bakengurukiye cyane kubona mwanyumvire mukantumira.
Egome murakoze madame rero Christine mufisi imyaka itari mike naho tutayizi kandi mubaye mu Burundi gihe kitari gito nibaza kandi ko ari naho mwavukiye mwabonye byinshi mwiheje ngo mu Burundi mwibaza ko ari iki kintu nyamukuru giteri iki kibazo mu ngo zifisi izo ngorane umukazana nayo nabukwe bafiki nyamukuru
urakoze urabivuze jewe sifite imyaka mike reka mbere sindanayideha kuko imana yarayimpaye ndayigeze ko mfite imyaka 68 urumva neza yuko ntari umwana w'ejo ivyo rero by'urwanko rwa ruri hagati ya inabukwe n'umukazana nakuze ndavyumva kandi n'ubu ndabibona kaba muzi no mu kirundi ko bavuga bati urwanko rwa inabukwe n'umukazana rwabaye akaramanda nukuvuga rero yuko urwanko ruriho hagati ya inabukwe n'umukazana bayi inabukwe n'abakazana benshi ntabiharuro dufise byo bimwe bavuga bati babingahe kwijana ni benshi biriho ariko na cane kandi ko hariho n'abandi titwofatira muri rwinshi ngo bayi inabukwe bose n'abakazana bose barankana ariko ikiboneka nuko iyo bankanye nukuri imiryango irahungabana amatati araduka kandi yashobora gutogwa inyishu muti none biva kuki biva kubera yuko harabura ikiganiro gituma abo bigeme baja kubaka bagenda bazi ko bajanywe n'urukundo bagiye mu muryango mushasha bagiye bagize imana nama ndavita ko ari imana basanzeho inabukwe baba batomboye ategeza kubabera umubyeyi se ukwe nuko ariko kenshi na kenshi usanga ataruko bagenda bafise ibindi mu mutwe bagenda bagira bati ubu rero uwo mugabo ni jewe yarandondeye yarankoye ivya nyina niyibagire ubu rero ni jewe ngiye kuba guseruka kuba yego ntivyari bibi mugabo nukuru gacu usanga kenshi na kenshi ubwo rwanko ntirutangura bayi na ukwe jewe mporansanga mporambona nko iyo bahungu bariko barakwa bagifise ba nyina igishika inabukwe agiye kugwa mu ndu mukazana wiwe urabona ko anezerewe agira ati ash umwana wanje nararize naravyaye narahitse none arafitse mu bigero uko nako bifite akanyamuneza gaca nibaza rero ngene bigahindukira hakabugwango urumva rero iva ku bintu byinshi biva yuko uwo mukazana agira ati hamwe no mukuru kuri nyina ubwo rero ibintu byose yahora hanyina bizoja kuri jewe ni jewe mbaye uwo mu rugo mugabo akibagira yuko uwo nyina nawe yaramwibungenze amezi 9 urazi umubyeyi ivyo akorera umwana akamushikana mu bigero bitokumvikana ko hatoza naho uwo mukazana we waje kuba inarugo bitokumvikana na gato nyine ashobora kugira ati ndagukuye kuri mama wawe mawe uko nagumiwe nanje ngumi wanje ahiwe nawe akibagira yuko hashitse kubera uwo inabukwe yareze imana ikamufasha hanyuma umukazana akaronka uwo mugabo rero biravana agira ati mbega ninaguma ninareka bakagumana azomuha ibintu azohava aguma mushira ariko kandi biranavana no kuri baye inabukwe bagira bati bamwe si bose bagira bati burya rero arazanye umugore mbega tumwe yahora mpa azohava abandanya tumba mbega ko yahora ateramira ngaha tukayaga umwana wanje none ubu naho ubwo bizokunda ishari rero rikaza kandi turabantu hari bishobora kubura ishari akagira ati ibyo yahora mpa sinzoronka ugaca usanga rero nizuguru mugabo na cyane cyane ni ukubwira yuko birakunda gushika mu bantu babana bayi na bukwe babana n'abakazana
baba mu rugo rumwe
baracungana usanga bacungana ariko nk'aba bayi na bukwe bamanuka rimwe cyangwa babino bakagendayo rimwe abonye umukazana atamuranze neza agira ati ntakundi ndahebye mugabo ajana agahinda kuko n'umwana wiwe yategezwa kuruhera inyuma kandi ari ku mwana wiwe urumva navyo birababaza bibabaza bose naho bigenda gucyo abo bayi nabo uko barababara mu mutima nabo bakazana bakari bakazana bakinda bagaramye ndabizi ndabizi agira ati nagume hariya mbere niyagize imana kibaruka akagira ati mabukwe akabona akabwira abana ati ntazoze no kubaramutsa ntazoze kubaramutsa muzo mbone mwiruke kuko
egome utarabandanya gushika numva ibyo uvuga numva umenga ingorane mu ngo ziterwa n'abayinabukwe ndetse nabo bakazana ni igitsina gore kiriko kiravugwa mbega igitsina gabo nta ruhara cyo kigira muri ako kajagari muri iyo miryango
ego cyane n'abagabo barafise mu ruhara urumva arabibona ari hagati uwo muri hagati ari hagati ya nyina ari hagati y'umugore wiwe arabona ayo matati kenshi ararengegwa hari naho mbere aca ucusanga mu kubi ucusanga yabigize nabi kuko acagenda mu mpisho ari nk'utwa twaye agacabwira nyina ati ehe mama ndaguhaye utumugabo mukazana wawe ntabimenye nje ninyegeje yonyica yondaza kuwa musonga ntuzomubarire urumva nk'abateranije wa atagira ati wa mukazana wawe inabuko acavuga ati aha erega no mukumpa umwana wanje ari inyegeza hanyuma canke umugabo aho yobwiye umugore we ati ndagusavye wumvikane na mama wumvikane na mama kuko sinzomuhe bakabicisha bugufi ugadusanga atanguye kumukubita utamwumvikanye na mama uzohita mugende mama sishobora kumuheba oya iyo izo ni ibintu bidakunda nta kiyago kiba kiroyemo yategeza kumubarira ati mbega none wewe kuri ibaruka kuri kuravyara mbega abo bana bawe ni wakura ukagenda bakagushira inyuma yago wowe uzovyumvira gute uzokwiyumva gute akamubarira akamuyaga naha ndi tusanga ari induru
Egome mu ntango y'ikiganiro navuze ko mufise impano zo guhanura bigeme hamwe n'imisore bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo ibyo bintu mubikora gute mubikorera he mubafasha gute
Ego jewe novuga yuko natewe iteka niteka natewe kuri paruwase jewe mva ko hamungagara kuva kera haraheze imyaka irenga 10 narasavye yuko nogenda kuza ndaremesha ibiganiro gatekerira impanuro abo bigeme baja kubaka iyo misori ija kubaka ni imyiteguro y'abageni narabasavye yuko nogira ikiganiro cerekeye gushira imbere ikiyago mu ngo no mu miryango mu ngo rero nabo bubakanye imiryango nabo basibukwe n'abayinabukwe nabo bakozi bo mu nzu washaka kuko nabo bari mu miryango ko n'abapartenere bacu ikiyago misi yose ariko kandi nabisaje kuko nk'uko mwabitanguye kubivuga ingo nyinshi uheruka zashinzwe ukadusanga bavanye bariko bahagarara imbere y'amantuze imbere y'amasentare birababaza cyane rwose nagize nti naho ari ibintu bitoyishi noterera intererano yanje narabonye ko ari intererano ifasha cyane rwose kuko n'ukuri baraninyuma y'izo nyigisho baravuga bati ego n'ukuri izo nta n'umwe bwa bitubarire je ndababwira ati mwabigeme twumvikana murabona muri abigeme barongorwa bakiri bato burya mugiye kubaka muri bato imyaka imana izobakiza mugiye kuyimara kwa sokwe na nyukubukwe mugiye kwimarana n'umwubakanye
arahevye wabo arahevye se na nyina aragiye
muri arahevye imyaka ni mwaro nk'imyaka 80 muzaba muri hajya niwe mujyango nyokubukwe niwe nyoko so ubukwe mugize imana mukamuronka nimurabakunda nk'uko mukunda abavyeyi none gantuza jewe ndafise umukazana umukazana anyita mama ntakintu turava hamwe nagira nti abakazana bose nabaye nabukwe bose ntibankana n'ukuri jewe ndafise baramukazanje babiri jewe mama yari umutamakazi yarigeze kugwaraja mu bitaro mbere no munyuma havuye yitaba kubera jewe nkuze barambwiye batumviriza wowe ntuzorara mu bitaro na rimwe twebwe nitwebwe tuduhora dukuranwa. Barakuranwa baramukazanje babiri, bagakuranwa na mwene wacu muto yaracewe baracabasha n'abuzukuru ba mama. Jewe barambwiye bati twebwe nitwe tuzorara. Nibo bamwiyegeka, nibo bamuhembura, nibo bamwoza, nibo bamusiga. Ibintu bishimishije by'imihezagiro igana yandi mumenyesha makuru. Nukuri ababigeme baja kubaka bakavuga bati yo mabukwe inyuma y'urugo sinsuye kumubona, nawe wa mugabo wanje sinsuye kubona muyaga ntamuhezagira urimo. Oya ntamuhega n'umubyeyi. Kirazira yo kumubyeyi akwidogera, kirazira ko umubyeyi yidogera umwana. Kandi umukazana aje arondera kubaka aje akunda uwo mugabo wiwe, nta kintu na kimwe kibuza yuko yogerageza akayengayenga ina uko ajya ndibasaba na byinshi washaka.
Yego.
Ika kibasaba byinshi abo batama kazi wumva. Basaba kubibuka, basaba kubakura mu kije, ubahakiranya ukamwubaha, ukamuyagisha, ukamuzimana. Hariho abakazana bavuga bati jewe mabukwe ni fantayo nkari ku muhungu wiwashitse. Ko yumva nkari ikinono. Ibintu bibabaje. Ucumenga ntandero je birambabaza cyane. Mugabo je yo ndiko ndigisha kuri paruwasi barambwira bati ivyo tubariye nta numwe yabwa bitubarire. Rega kandi niza kera umwige magira je kubaka bayi na singe baramuhanura bakamubarira ingene azokwifata, bakamubwira bati uragira amaso ntugira amatwi, bakamubwira turasonera nyoko buko na sobukwe. Ubu uye bavyuka bagenda nta numwe bategura, abo bamarene babo na barangana nabo babagiye kubaka tawabibabaye
nabizo nyigisho ntazo baba bararonze
hariho rero nabandi bagira bati ese cyo gukunda ba data uko nabamaho uko ivya kera mwebwe mwarabakiye gize twebwe ntazo twujamo. Numuvyeyi hari imyaka yo kumukunda cyangwa yo kumwanga. Umuvyeyi utegerezwa kumukunda gushika utse gushika pfe ari naho imihezagiro iva.
Yego me urakwa. Urakoze Christina Ntahe. Turafise umunywanyi wa mbere yiteguye kukubaza ikibazo tubasabe muze murabishura magufi magufi. Kirezi kuri telefone muratwumva?
Yego ndabumva.
Zimyi radio Kirezi amajwi arakwegana.
Wena radio ndiko ndumviriza ahubwo ndiko ndumviriza amajwi yanyu.
Yego me murakoze biraheze. Muri he mwifuza gushikiriza iki?
Gende utumbura mu Burundi.
Yego.
Jewe sindubaka mugabo, sindu umwana mutoko na heje kaminuza. Rero ndashimye ikiganiro mwagize, ni ikiganiro ciza. Madame Christine naye yashimikiye yuko abakazana kenshi ari bo batubaha abaye na bukwe babo basebukwe. Rero ariko jembo rumengo ikibazo cyaho kiri gusa ari gusangana inabukwe yanka mukazana, ugasanga nk'umuhungu dufate agomba arongore ngo ugasanga nyina wiwe aravuga tujya mukobwa sindamushaka sha kumubona ibintu bya gutyo. Rero je sinzi ikibazo kinini je kuko ndabifashe kubyo kivyo meje gushikiriza bona ko ikibazo kinini kiba gihagaze hanini yuko abantu kenshi ugasanga yarafite ikintu kinini afasha nyina wiwe. Iyo rero ari afise ikintu kinini afasha nyina wiwe bica bihinduka yuko uwo mumama niyabona yuko umugore umuhungu we agomba yubake ucumengo ntaco adoshira kumufasha. Rero ucumengo aho ni ari kuyindi kote ariko iyindi kote atavuze kuko ari igihe bishi ugasanga umubyeyi umuntu ashatse kunywera umubyeyi mugabo ugasanga uwo mubyeyi ntabonye uwo muntu aje nk'uwo mwana akabonye ngo ni nk'uko yaba ari umukeba aje kumuganyiriza ibyo yari afite mugabo kenshi iyo bose bashoboye kuba bifashe ashobora kuduha arafashanya nimba ari kugenda kumuramutsa kumushira umwana kugira icyo amufashije bito bito usanga ari sawa. Ego me cyo nashaka
gushikiriza. Ego me Kirezi wewe uvuze yuko ukuze ura hari ibyo urinjira mu byo kurondira wo muzokubakana canke bimeze gute?
Ndamaze kubyimvira mugabo biracari hasi gose.
Reka
twumutuze.
Reka dusabe Madame Christine Ntahe akwishure. Muramwumvise Christine Ntahe aravuga yuko nabaye na bukwe.
Kirezi ngira ngo yumvise byose. Sinavuze ko iryo kosa ryo kudakunda na riva ku mukazana gusa navuze ko nanabukwe agira ati umwana wanje aragiye ntazosura ku mutwe yahoramba izo nabivuze birashika urumva ko ayo matati arabaho avuye no kuri nabukwe no kuri mukazana ariko kandi navuze ko byamara uko iminsi yose navuze ko hariho abakazana benshi abana bukwe benshi bumvikana
Ego me murakoze reka twakire kandi Alice Alice muratwumva
Ndawumva
Alice irindi zina mwitwa nde muri amajahe
Nitwa Alice niyo nizeye
Ego
ndi mu ntara ya mwaro Ego
Ego me shikiriza ikibazo canke icyumviro
Jewe ndabashimiye ubwa mbere na mbere kuri kino kiganiro mwaduteguri ndashimye kuri kino kiganiro cimibano cyane cyane hagati y'abakazana na bayinabukwe
yego
uko tumaze igihe tubibona muri kino gihe turabona yuko usanga hagati y'umukazana na yinabukwe imibano itifashe neza cyane
yego
rero turagerageza kuraba ico bivako nico kura ico cuka kibi kiri hagati yabo bantu ariko umuntu nahagerageza kubiraba umenga gutora umuti biragoye uti kubera iki keshi urakunda gusanga nkiyo umuhungu atarubaka ugwiwe ugasanga arakundana n'abavyeyi biwe dufate arakunda abo bivukana ugasanga arabagurira utuntu ariko iyo bishitse akubaka ugwiwe ugacu usanga ibintu birahindutse uko yahora azana ibintu mu nzu kwa se na nyina ugasanga siko bikimeze
Alice nta guciriyemo uracafise ijambo iyo zana nk'ivyo yahora azana kandi mu rundi rugo rushasha abayubatse nawe akeneye ivyo atanga biteza kugabanuka ndibaze ko biteza kugabanuka
aho onye ategerezwa kugabanya kuko urumva aba yamaze kubaka ugwiwe nawe
ubwo
ntabagitanga nk'ivyo yahora atanga ubwa mbere
yego
hanyuma ubugira kabiri naho hariho bari nabukwe babantu usanga bameze nabi ugasanga iyo babonye umukazana baramwanka bakamufata nabi bakamuvugira n'ibintu atakoze bakamudendereza ku mugabo wiwe aho ugacu usanga imibereho y'uwo muntu ugasanga irabayeho nabi ahandi naho ugacu usanga umukazana nawe aje ameze nabi cyane mu rugo ugasanga ashitse ajyanisha abantu bari mu rugo dufate bivanye rero n'ariho umuntu numvise yabivuze neza mugenzanje ahirije kuva ngaho onye avuga ati akenshi abantu b'ubu unye basigaye bagenda atanyigisho zo mu rugo bahawe
unyarutse
bazihabwa na bayinasenge naho ugasanga ntabahari bamarene nabo ngo hari igihe usanga izo nyigisho batazihawe rero bavuga ngo umuntu atanga icyo afise rero nibaza yuko ndiko ndabwira ku ruhande rw'abigeme batarubaka yuko mu gutora marene wawe utegezwa kuraba umuntu afise ijambo umuntu nawe atagiye abundabunda afise abamwigishije kugira ngo nawe akwigishe
Alice wowe urubatse
nabaye nabuko babantu alo
wowe urubatse
oya
nturubaka
oya
ubitegura rya
naje ndiko ndabitegura
reka duhe akanya Christine ntahe icyifuzo cyawe cyangwa icyumviro cyawe yatumvise
reka mpanure abayi nabuko babantu nabo
ise gondi imwe nyarutsa
ego bayi nabuko babantu nabo bakwiye gufata abakazana babo nk'abana babo kuko deja n'abana babo nyene koko
ego
urakoze
ego me Christine ntahe mugire cyo mushikirije
ego arakoze nta kintu kinini yishikirije yatanze impanuro ariko yavuze ati usanga inabukwe kenshi avuga umukazana nabi urya rero kuvuga nabi umuntu naho yo muvuge uko ameze atameze neza biragoye kuko abantu bavuga ko yamuvuze neza amuvuze uko ameze mugabo abantu baciye bavuga ko yamuvuze nabi nico gituma umuntu rero abaye nabukwe bakazana turiko turavuga nabaye bapfisye imana yo kuba bafise bayinabukwe bugerageza ukuri bakimurika bakaraba mu mutima bakaraba bakagerageza gushira hamwe yavuze ati abakazana nabo baje bameze nabi hari umukazana azameze nabi hari umukazana azerega yitaje hari nabo numvise bagenda babahanuye bati ugerageze kugira ubane neza n'umugabo ubanze umukure kwa biwabo ubanze umukure ko nyina gucyo rero uzoba ugo rugo uzoba umerewe neza urumva izo simpanuro nziza abagenda kubaka nibo bagenda kubaka bazi bati umuntu yampanuye ukumbega yampanuye neza cyangwa yampanuye nabi bamenye gutora ugwatsi n'ururu aba marene nabo urumva sinotegeka ngo nakuzotore marene ameze gucyo umugabo yarabivuze uwo aje kuvuga ati nibatora aba marene bashobora gutanga impanuro bazi ibyo bazoba barira erega kandi noneho niyo byanse nuko muno muri ugo rugo erega ntucuja kubwira marene yiga ntuja kurondera pare ubaza kurondera abo nyene mubona mwatasi mukara binyene mu bitorera umuti naye handi umu marene abo mbora mbonanye abantu bakiri bato barundi kazi kandi nabo nyene bakubwira ko ati izo nyigisha tazo baronse atani umuntu yabibabari none rero urumva byose bagira bati bibwirwa benshi bikumva bene byo ibi turiko turavuga turiko turahanura duhanura abo bayinabukwe boba bafise akaga ariganga muhogo abo bakazana bagira bati twebwe jewe sishobora kubana na mabukwe amenye ko ari nyina ntazomukura ku mwana wiwe uwo mugabo nawe nyene agira ati je ndakunda mama ndakunda n'umugore mbanje mugabo mama nawe ndamwumvisha yuko ivyo nahora ndamuha ntavyungironga mugihe ntavyungironga naho zo mutwa ashoboye ariko kandi ntagende yinyegeza avuga ngo henda kwibiye ngo ntubivuge agira ati yandungikanye umukazana wawe yandungikanye niho bica bimera neza erega mugabo nukuza tuguma tugororeramwe bukebuke ko turi abantu kandi urumva n'ibintu bigoye ibyo byo mu mutwe bavuga ngo urwanko rwaye nawe ko n'umukazana birashobora kuvaho mugabo n'ukuri hariho abo bantu bakiri bato birabagora gose jewe ndabizi ko bibagora
yego me nabo bakiri bato nabo nyine nibo bariko baravuga yuko aba inabukwe n'abadata bukwe nabo ari intambamyi wumviriza ibyo Kirezi yavuze n'ibyo Alice yagiye kuvuga musanzwe mutanga impanuro kuri abo baba bayimirije kubaka izabu mbe ababyeyi nkamwe mwebwe nta kuntu mwo kwicara hamwe namwe mukaza murahanya impanuro kugira namwe ko bavuga yuko ari mwe muri intambamye muri ibyo bibazo
erega biroroshye kuvuga ko ari umuntu wese erega uri mu ikosa ntumenya hari naho utamenya ko uri mu ikosa erega kandi erega none abo bantu uvuga bakuze batamakazi erega urashobora kumugarura uramugarura ashaka kuvuga bamwe mu rurimi kandi ukamwereka ko umukunda ntusubire n'ukuza urasubira muri ivyo yavuze ntunabwire n'abantu ko kwanga jewe nama mbona igishika abo bana buko bagira iyo bariko bara ku munsi w'inkwano bariko bararamukanya n'abakazana hari n'abahora barira none bihinduka gute n'ukuri benshi baraza kandi baza bagira bati reka nje kuramutsa umukazana mugabo sinzi ingene bizakugenda burya rero intango ibi ya mbere uwo mukazana ashitse uwo mukazana agashika agaca agira ati jewe mabukwe nzomukunda uko bizonda kose nzomukunda cyo kwanka gute ko bumvikana nta gushaka bose rero bategeza kugira ugushaka kumwe kuko amatati n'ubundi niyo yabyutse atagushaka kuri amatati ntashobora gutorega umuti
Ego me byose bivana no kwihanganirana nibutse abariko baratwumviriza ku kiganiro ari muri isanga turi kuganira ku kibazo gikunze kuba ikibazo mu ngo zisanzwe zibana usanga abakazana bayi nabukwe bama bari muri gwaserera turi ko turarabira rero cyo kugwa kugira izo ngorane ziri mu miryango zatumye n'imiryango itari mike mbere itandukana ziveho mutumire ni Christine Ntahe asanzwe ari i Burundi kandi n'umurundikazi afise impano zo gufasha imisore hamwe n'abigeme bari mu myiteguro yo gushinga ingo zabo dufite kuri telefone turafite Alexandre muratwumva
ndabumva
Alexandre irindi zina witwa nde wifuza gushikiriza iki
nikonzo habona Alexandre nkaba ndi mu Butana mu Burundi
yego gira ko
halo
yego turako
nagomba gushikiriza kuri kibazo iki kibazo vraiment ko nyata yumva ababyeyi nibo bizanga muhize mu mibereho y'abana kuko abana baba bakiri bato ntabwo baramenye hanyuma bigatuma imibano yabo itoro no kuvuga ko bari ari bo batagahamwe mu buzima busasa bari bakenera ariko ababyeyi baba hafi bakabereka ibigumye ko ari bibari batanguye ubwo kubera batabisuka muri iyo wa mwana wabo bituma iyo mibano yabo itaba nziza rero mu iterambere birimo kuri bitabyanga kuko niho hava no kwahukana umuhungu arahukana n'umubyeyi n'umugore wiwe kandi nabo bakazana nyine batubwihana icyo mu bisanzara kino ni ababyeyi birimo yuko bakwitaho abana babo hasa bakanezezwa n'ishyaka bababwiyemo kuko bahinduye ubuzima basanzwe barimo murakoze
yego mpamvu murakoze namwe Christine Ntahe ababyeyi nimwe mwisuka mu ngorane muri ibyo bibazo mugatera ingorane mu munota umwe
ego cyane bagira shika bi bariho bariho bakokeza bariho bakokeza bona kantu na gatoyi akabona umukazana araherekeje umuntu ntabanye ntamenye no nico bapfana gacashika bwira umuhungu wawe wa mugore wawe yirwa mu gahinga hari habavyeyi babikora mugabo hariho nabakazana baribo batangura amatati
urakoze turafise Diane kuri telefone Diane muratwumva
ego aloyiza ndabumva
Diane irindi zina ninde muri he mwifuza gushikiriza iki
Diane ndonse aloyiza urabizi ko dusanze dukorana nga wari wambwiye ko iki kiganiro nshobora kugira icyo ndagiterereye
ego me murakoze reka ubwire ko nk'umujyi w'igisahira
ego jewe icyo navuga kuri ibi bijanye n'ingorane amasaka kunze kuba hagati y'umukazana nayo nabukwe nuko nibaza yuko burya Loise bishobora kuba bifatiye kuri kahise ingene mukazana yafatwa muri kahise mu muryango agiye kubakamwo ko ahanini byava ukuntu bamufata ariko umengo ni umuntu agiye kugira icaterereye bamubona yuko ari umuntu agiye kongereza itunga muri uwo muryango aroyemwo agiye kongereza ego itunga mu buryo bw'ubutunzi mu kuwagura imirima mu kurima hama ugasanga nico nyene bigarukira ko nico bamubonamwo nikimenyamenya nuko wasanga hari ibyo abatamuha ngo yigengemwo ugasanga aba mu nzu kwa nyina bukwe n'umugabo bakagaburirwa mu nzu kwa nyina bukwe kwa nyina bose bakaguma batetse inkoni imwe ivyo byerekana yuko umukenyezi ata umukazana atakibanza kinini yabafise muri uwo muryango ubu rero ushobora gusanga hari abagumye babikurana gutyo nubu nico gituma ushobora gusanga umukazana adashobora kwiyumva muri uwo muryango yagiye kubakamwo aho ushobora no gusanga mbere hariho n'ingingo zimwe zinafatwa ugasanga uwo mukazana ntibamubwiye baramukaziwe bakavugana n'abasaza we hama kumva bamubwiye ati erega bwa bundi ibintu bizogenda gutya na gutya hama nawe ati si ntabyo narinzi noneho umugabo wawe ntiyakubwiye kandi twarabivuganye rero mu yandi majambo nta ntererano ariko baramumenyesha ibyafunditswe umva umukazana mwengo ibyo rero umukazana ntashobora kubyakira neza kubera yuko
aba yashyizwe ku ruhande
umva umengo mu byaterera umengo ntabyo aza guterera cyane aza kunganira ingingo zari zisanzwe ziri muri uwo muryango ibyo rero mukazana ntashaka kubyakira neza niho uca usanga amatata ahere ko abashaka kwiyumva mu bwisanzure nk'abandi bana hasanze
nibaze ko ingorane nk'izo zitaragushikira Diane Ndonse
eka njye ntazirashikira
imana ishimwe
baramukazanje bakiri bato
ego imana ishimwe Christine Ntahe gire icyo umwishuye
ego ndabyumvise ibyo avuze Diane Ndonse ndanamuzi kandi ndanamuramukije hanyuma ariko turiko turavuga izo z'amatati hagati ya ina uko n'umukazana nababwiye ko tuto ufatira muri wish itwo globaliza no kuvuga rero yuko ibi byaba hariho mu muryango bikimeze uko kera yego byariho ariko imiryango myinshi siko bikimeze ndazi ko atari ko bikimeze nicyo gituma navuze nti bibwirwa benshi bikumva bene byo kuneza y'umuryango ari uwo inabukwe ari uwo mukazana ni uwo mugabo nyine ari hagati bose bukura kugira ngo amatati ntaboneke muri uwo muryango aribo bawujejwe umuntu wese agakora uko ashoboye kugira ngo uwo ari we wese akure yisanzure uwo muntu nabukwe akagira ati uwo ni umwana wanjye yaje muri runo rugo rwanjye yaje ku muhungu wanjye ni umwana wanjye ntegerezwa kumukunda ikitazogenda neza turabantu tuzokiyaga umukazana gucyo nyina ati ikitazogenda neza tuzokiyaga nuwo muhungu rera ari hagati ati jewe mama nzogerageza ndamuhanure jewe umugore wanjye nzogerageza ndamuhanure kuko bose ndabakunda ntaho tuzoshirana.
Murakoze imbere ko twakiri undi munywanyi reka ndababaze ingorane nkizo abantu benshi bavuga yuko zaduka mu ngo aho usanga uwo mukazana nyine abana ntari na ukwe mu rugo rumwe aho usanga rero aho bidakomeye cyane ngo naho usanga baba mu ngo zitandukanye umwe akaba muri quartier cyangwa mpura gasozi ugasanga babonana rimwe rimwe ico coco hari ico mwohanura mwoshima yuko baba hamwe cyangwa babishoboye kugira bavyirinde babe kubiri
ego bishobotse urumva bishobotse ntibubana ariko kandi hari hababana ntibakinjite ingorane hari abantu babana nibiteye ingorane bagasangira twose uwo muhungu yasumye umukazana akagira ati uburya mabuko ntaheruka tutwo kujya reka dusangire ko tutwo kujya ntaduheruka katumati nyoko akirerega ndazi neza nta ingorane bitera ariko kandi naho yoja kuba kure ari uwo mutima uriho wae na wuko gukorugana cyangwa uwo mukazana no gukorugana naho bazuba kure na kure bazokorugana kuko ntazokwemera umuhungu azotahateze uwo mugore wacu amubwira ati wari kwa mabukwe wateze urumva biravana niyo mitima ndiko ndasaba nshimitse kugira ngo aba naba babikora bamenye yuko baba bariko barikoroga bariko barakoroga umuryango nta niterambere rishoboka kuko imitsi gumiranze none twebwe ko nababwiye ako karoriro n'ukuri kose ikiwe simbona ibintu ingene bishobora kukumera nabi hagati y'abantu bitwa ko bari bamwe mu rugo rumwe rw'abantu bakundana.
Ikiganiro nti muri sanga reka dusabe mu buhinga bw'ivyuma batumirira amategato.
Aminimba ndegabako arira wabakobwa siwo mwarira wabahungu arira wabaraye siwo mwarira wabagenda arira wabatikiye siwo mwarira wabako arira wabongaha siwo mwarira wiwada
arira wiwada tubarira tujube
oya mabukwarango bindiye ku mukingo nanje nkiri mu nkinga minimba ndegabako yewe nabaranguba ababyeyi bakabishima yewe nabarangungira uruhimbi rukanihira yewe nabaranyindika ibibondo.
Radio Ijwi rya Amerika nyanziriye kuri telefone nyanziriye muratwumva.
Ego mekurabumva.
Ego me nyanziriye mwifuza gushikiriza iki ubwa mbere mwitwa nde irindi zina?
Ni nyanziriye loha.
Okay.
Ego hanyuma yewe kutujyanye na bana buketa n'abakazana. Munagerageje kuraba usanga kabisa hari ukuntu ababyeyi binjira mu ngo z'abana ari nabyo bituma kenshi ingo usanga zikunze gusambuka hakiri kare cyangwa ugasanga bariko barajyagagurana ariho bagitangura ku bana. Ibyo rero ikibitera rero hajya biterwa n'uko kenshi nyina w'umuhungu cyangwa mama w'umuhungu aba afite ukuntu yifuza ko umuhungu we yokubaka mukusaba umuhungu we ko umukobwa cyangwa uwo mukobwa mushasha aba yagiye mu rugo rugo yoza arakora ibikorwa kwa nabukwe bya buri munsi nko guteka nko kumesura cyangwa no gukubura ugasanga nabukwe ariko aramugeza ibikorwa byose byo mu rugo rwiwe. Muri icyo gihe rero urumva ko neza ntashobora gufatikanya ingo zibiri araba urugo rwa nabukwe hamwe n'urugo rw'uwo mugabo wiwe kuzitunganya. Ni muri icyo gihe rero usanga ariko haravuka ibintu by'imvururu mama akatakambira umuhungu we kigeho mukazana wa arangaya umuhungu nawe yamara kubyumva bivanye n'ukuntu usanga umuhungu ngombore atameze neza ngombore afite ukuntu abitegera akavuga ati wewe unganyira mama yabyaye kandi hari we yatumye nawe nshobora kukuronka bigatuma rero umuhungu atangura kwanga umugore wiwe urugo rukamera nabi gutyo rukandukarukana rukanatambuka kubera iyo mpamvu.
Ego Amerika.
Ndiyo nubuga tiri, ndiyo nubuga tiri, ndiyo nubuga barawe ukundo abantu baba mama borekera ingo abashasha babagikinze bakabahanura mu bintu bigoranye mugamugi babona ko izumbura tangorane bakabareka kuza barabononera ingo zabo bakibakibanira mu mahoro.
Ego mpireka tugaruke kuri Madame Christine Ntahe. Aba mama nibo baguma bagarukwa ko kwari bo batera ingorane namwe bose baratera ingorane mugaba ba mama nibo cyane cyane bariko barahamagara kenshi n'urwaruka batarinjira muri ibyo bikorwa byo kubaka izabo. Ikintu mwohanura aba ba mama bakunda umuhungu wabo bakunda bagomba kumuha impanuro ahantu bogeza amakosa bakora badakwiye gusubira gukora naya?
Ego kubo baba bikora jewe naho ndiko ndigimi badiko ndunganira inyigisho ngaho kuri paruwasi sinya paruwasi ngagara gusa n'ama paruwasi atari make mpura ngenda bakantumira nkagenda kuremesha ibyo biganiro murambwira abo bageni murakunda ababyeyi banyu mugabo ndimo bakundire ko babinjirira mubakunde mugabo ndimo bakundire ko babinjirira ni ukuvuga rero yuko nabo ba mama wumva urumva ko nabo bose bariko barakura n'abantu bataranubaka ngira nizo wumva ariko kandi si viza ko babinjirira urugo ruba rwabonetse uwo muhungu abayubateguwe n'uwo mukazana bafite urugo rwiwe ni viza rero yuko bubaka mugabo nibemerere abo mama wanje abo batamakazi kubinjirira bigenda gute akantu kose kabaye ari umuhungu ntaca yiruka kuvuga ngo we mama byageze kujya wa mukazana wawe byangere yamereye gucana gucya oya none hacagira ati noneho ndahumiwe umwana wanje amerewe nabi kwera ijya sema y'umukazana wanje hanyuma uwo mukazana nawe ntaca yidoga ngo we ntarugo na jemwo urabona ruru hari n'ababituka abaye nawe uko bati wibaza yuko umuhungu wawe ugasangana amajambo ariko barishurana urumva rero niho nagize ndi n'ukuri nama nabibabariye mubakunde ariko ntimubakundire ko babinjirira hari aho bashika hari aho bashika bamenye yuko urugo ni babiri mugabo kandi batigije inyuma na gatoyi umubyeyi batigije inyuma ababyeyi babakunde babaha ibyo bashobora badaramutse babaganire babaganirize kandi habaye ingorane ifika imbere y'uko babija hari inyuma y'urugo imbere y'uko baja kwitaza babivuga umukazana avuga inawukwe avuga umukazana wa muhungu n'aba ari muto nabahagara nabahamagare abahanure abahanura ati none tugire gutoya none wa mupatwe wanje none mpebe mama gose none mama none mpebe umugore wanje nibikunda hari kiga ega haburi kiyago ingo nyinshi zisambuka kubera haburi kiyago
ntibicara hamwe ngo batorere nyinshi ibibazo baba bafise
ubyumvira kugahinga woyi nabukwe yumva ivyo bavuze kugahinga kazana wawe yakuvuze kandi naho yaba yavuze bitoyi ubivuga waravyungura uwundi bakamara bati unyoko uko yavuze ibi nahatacuwa yavuze cyangwa yavuze ibintu bagaca bungura abantu barungura niko abantu tumeze tugenda turungura abantu bake bakunda ibintu bimeze neza naco gituma imbere y'uko amatati yo mu rugo aja hanze mubanza mukayicara mukabiyaga mugaca bugufi muguca bugufi
Murakoze katwakire Vedaste muratwumva muri he Vedaste muratwumva Vedaste ntitumuronse kuri telefone sinzi ibigoranye ariko reka mbaze Madame Christine hari abahungu bakunda abigeme ariko iwabo waba w'umuhungu bakanka uwo mwigeme uwo muhungu akunze uwo mukobwa iwabo bakamwanka abandanye uwo mugambi canke bihebe bizomutera ingorane mu nyuma niya mushikana muri urwo rugo bamaze kwanka uwo mukazana
oya nta na gatoyi kubwanje umuhungu ni watoro bazokubakana nta muvyeyi n'umwe ashobora kuvuga ngo ntuzane uwo mukazana uwo mugore ntitumushaka bazotubera umukazana boba bishimikije iki ntibikunda kuko arazi ico yamushimye aradicho yamushimye abisaba imana imana ikabije imbere hanyuma akamushira mu rugo bazoheza bamukunde batamukunze naho nta kundi bazoheza babane mugabo nta muhungu ategeze kuvuga bategeze kwange none bo mwangira umwe agasira kazana ubundi bati nuwo ntitubushaka wa gatatu gucyo gucyo azoguma yanga kandi nawe aba yamushimye abaricyo yamushimye sibo bamushira mu rugo ni bamushira mu rugo niwe yoheza akamenya icyo umutima umubariye ni imana rero kandi bari kumwe.
Murakoze Thomas kuri telefone muratwumva. Thomas muratwumva. Telefone ziratugoye. Thomas muratwumva. Ego me turafise ibibazo kuri telefone muratubabarira mutwihanganire gatoyi ariko twibutse abadufatiye mu nzira ku kiganiro ari muri isanga ku minsi ya gatanu tuvuga kuba kenyezi ubu turiko duca irya nino ku kibazo cy'umukazana na nyinabukwe cyama cyateye ingorane mu ngo zitari nke zimwe mbere zikanasambuka. Turi kumwe na Christine Ntahe n'umufasoni ariko aradufasha guca irya nino kuri ibyo bibazo kugira turabe yuko twotorera inyishu ico kibazo naho ari kibazo kigoye. Abantu rero mu mitwe barabyishizemo yuko bidakunda atamubana ushobora muri ivyo muri ico gihe muri iyo mibano y'abayinabukwe n'abakazana babo. Christine Ntahe, icyo kintu twokigira muri rusange ko bidashoboka cyangwa abantu mwabwira iki?
Ego je nakubwiye yuko n'umugano uriho washaka mu twakoze twumva ngo kugwankugwa ine uko n'umukazana gwabaye akaramanda ubwo rero mu mitwe ibiri mu mugabo kandi nakubwiye neza yuko tutofatira mu mugwishi bimwe bita globalization mu rurimi rw'Igifaransa ngo ntayina ukwe n'umwe ashobora kumvikana n'umukazana. Jina kugiye n'ukuri nakuhaye akarero ka baramukazanje batanava na hamwe bashaka bagwaje inabukwe gushika bari bo bamwoza gushikaho bamusiga gushikaho bamwambika gushika naho ashingera nibo bagivikira gute je bari banyankiye nuko njana mu bitaro kurara bati we ntavyo gishobora nitwe tuzobikora tuzobikorana n'uwo mutoyi wawe akibishobora nabuze ku bayokuru umva n'abandi bose nzi benshi mugabo n'ukuri hari habo bigora rwose rwose we nakubwiye ko hariho n'abazana baje babagemurira bacaga ati twara umiji wabo nanjye ndi wanje ni byinshi cyane abandi bakanga kubashira abana ngo bari n'ubucafu banduza abandi bakacyari n'abamwibwira bati byo bigize uri kuratubari ati je umunsi umwe je nari mvuye kugura impuzu ma uko nawe yarashinge twarahuye n'umukenyezi arambwira ati ibyo ufise n'ibiki je mvuye kugura ikigoma amabuko aratwerenga ngo uragura uyu munsi nyoko ngo ayikoye murarinda ngo jewe ni fanta gutyo nyine umuhungu wataje sindamuha n'ukuri ni kera uwo muntu naramugumanye sinzi kwa kiriho sinzi kwa numba mugabo byarantangaje cyane ko naciye nabwira nteregasha niwe muvyeyi terega nyoko ubukwe n'umuvyeyi ngo byo ni ibyawe. Mugabo urumva bariho bameze uko ariko nubasaba yuko nibironderera imihezagiro bakiriho inabukwe n'umubyeyi yuko bukwe n'umubyeyi wamwige mu gucuja kubaka wa mukenyezi uri mu rugo ufise nyoko bukwe niwe mubyeyi naho uzogira gute we mubyeyi ubwo rugo je mpora ndababwira ndiko ndabigisha ubwifise ya 35 uzogira imyaka 80 ari huri 85 irenga none umva wowe warahevye hariya muhira ego ugiye uri muto uzoharongera abana buzukuru na buzukuru none uwo muntu ico kubuza kumukunda ni iki basi bikunanire wagerageje ko wumva bavuga bati nabo batamakazi bisuka mu ngo z'abahungu babo basigerageza impano basigerageza wowe ku mutima wawe uti burya nari naragerageje mugabo nturinde uhagarara upfa n'umugabo wawe murara muhagaze kubera inyifata itari nziza kubera urwango ushaka kwerekanya ko bukwe kandi ari we yari umubyeyi wawe.
Ego me
turaba abana mu nzu bakumvikana haroyize
ego me
unzi imwe
yego Ego mihura koze, hariho ubutumwa turiko turabona kuri Facebook, hari uwanditse avuga ati mabukwe arakunda kuvuga ngo ndakumbuye cyane umuhungu wanje, aravuga ukuntu we n'umuhungu wiwe bari bakundanye gose, ngo ibyo bigaca bituma niyagiriza kubona narubakanye nawe kuko bitera mabukwe uwo mubabaro. Uyu yitwa Natasha, niwe yabivuze, ico cyo kivuga kwiki?
Yanditse ngo ndakumbuye umuhungu wanje.
Yego me.
None iyo ntakosa ririmo yo nawe uwo muntu Natasha nawe yoci inkoni ngufi ngirango tutaciye tufata ngo twiyumvire ibyo uwo mu Natasha yoba uwo munya nina bukwe bayiyumvira ngira ntabashatse kumwangi kumwereka ko atamwiyumvira nawe atagize ati niyumvira umuhungu wanje gusa we wa mukazana wanje urambabarira sindakwiyumvira aho n'ukuri ntakosa twoshira kuri uwo mutamakazi avuga ati ndakumbuye umuhungu wanje erega umwana uramukumbura none ubwira ngo tumukumbuye mugabo azi kwandika yego uyu mwari ati erega mwana wanje nawe wa mukazana wanje ndagukumbuye mugabo avuze ati ndakumbuye umuhungu wanje none ntakosa riri mu nduzi gukumbura umuhungu wiwe
n'urukundo hagati y'umwana n'umubyeyi
none yoreka kumukumbura ahubwo agize n'Imana akamwandikira ati ndagukumbuye ni byiza aba ariko aramwiyumvira acamwiyumvirana n'abiwe bose abo bari kumwe
ego me turabona mu buhinga bw'ivyuma telefone zisa ziriko zirakunda niyo saba kuri telefone muratwumva
ego ndabumva
ego me tubasabe mugire icyo muvuze mwitwa nde irindi zina
nitwa niyo saba Cormeye nagomba se n'ushima shimira umubyeyi
yego
abayiyumviye ibyagiro nk'iki kubibondo tuba tukiri bato nibazwa ko ibi byago nk'ibyo bitangura kuva kera tuba dufise koko ingo zimeze neza gihoga bitunganye kuko iyo nyamukuru itangurira mu rugo ariko nagomba ndamubaze gato nige ki boba bariko barakora cyangwa yiyumvira gutanguza muri gihe cya none mu ngo n'imiryango kugira ngo uwo muco mwiza ariko arerekana utsimbatare cyane murakoze
ego me ndetse kubikorera kuri iryo shengera tsengera ko gusa ntiyifuza yuko yo kwiragira mu gihugu cyose uwo mugambi mwiza nk'uko muri ko murawushima awukorere mu bice bitandukanye by'igihugu bifashe abatari ba Christine nda ntahe
ego arakoze Colonel kudushimira urumva ko ego navuze ko kuri paruwasi finijana narabisabye ubwa mbere mugabo kandi sindi jenyine hariho abigisha ijambo ry'Imana hariho abigisha ibi je narababwiye ku ijambo ry'Imana sinari nonosoye nasabye guterera mu byo nshobora ubwo rero ngenda ari uko bampamagaye hariho amaparuwasi rero menshi made gushika kuri hagati mu gihugu rero hoho singenda bampa abo oye bagira bubake bampa ababyeyi rero nivyo ndababarira ababyeyi nivyo ndababarira ha paruwase y'iwacu barigeze kuntera iteka kandi yo kuremesha ibiganiro kwipasika ku mapasika aho rero haba hari abantu benshi abatamakazi abubatse ivyo nivyo ndababarira mugabo gukwira igihugu cyose sishobora kugenda ntaziyonja sinitumira ukuri barampamagara kandi nkabanguka kandi nkagira nti hariho ikintu gitoyi gishobora guhinduka naho hogira umwe abyumva cyanke babiri baraheza bakazohindura ingendo gucyo bigaheza kumbure bikazokwira hatari hake ariko birakenewe gose ko ina ukwe umukazana yumva yuko ni umwana na nyina aho badoshirana uwo muhungu nabo bareke kuguma bamumena umutwe ko arabura aho atamba aravuga ingene ahagarara ari hagati y'abantu akunda aba hagati y'abantu akunda baba bari kubora muzungagiza nawe inguvu ziratinda zikamuherako agahava afata inyifata itariyo ibabaza nyina cyangwa ibabaza umukenyezi kandi ntawashaka guta ntata nyina yaramwibarutse kandi ntatu umugore ko yaramushimye niho mvuga nibyo je mvuga
yego me tumenyereye kumva ndetse na twebwe twarubatse izacu yo turi mu manza z'ubugeni imiryango ibiri bariko barahanahana amajambo bakavuga ati uyu muryango ubaye umwe ntitukira imiryango ibiri murabi wacu namwe murabi wacu kumva izo ngorane zica ziza abo bantu ntibagaruke kongera kwicara hamwe nkuko bayivuze mu majambo ico bahanurana igice
birababaza nyine ucumenga byari ibintu by'ibirori by'ibirori ariko kandi ikibabaza nuko bareka guhamagara iyo miryango mugabo ukadusanga bo hanze atani ico babyababira bako barabizi kuko ishavu rimaze kuza umwe wese agenda avuga uwundi avuga uwundi avuga uwundi mugahava muca mu ibarabara byose bibanditswe ko ngaha muhanga hariya muri rujya rugo kwa ntaka nta kigenda ariko je nama navuze imbere mbere yuko niyo miryango ibiri ikorana nibace bugufi batsinde ishavu bicarane byanse baraba umuntu w'uruhande aza bahanure byanse baje muri uwo muryango urumva ibyo kuja hano ibyo byose sinabyiza
murakoze
bamenye ko ego cyane urugo n'urwa urwo rugo uwo mutama adashinge hajya none je nama nababwiye mbere wewe wa mwigeme wewe uragiye imana yagutumye hajya ugiye kuba umukazana wajya wowe ke hatagiye uwundi ni kubera imana yizeye ko hari ikintu uzuhamarira none ugiye kuhamarira urwanko urwanko ntacyo rumaze urwanko ntigubaka urukundo niko gubaka mugire urukundo rero
yego mbere reka twakire Ndayisenga ndetse ni nawe ashobora kuba n'uwa nyuma Ndayisenga tuguhaye umunota umwe
yego murakoze cyane
nyarutsa
amwe kubaramutsa murya nashi ntiganiro mwagize gishi vya butwe ariko akana cyakwaza gatoyi mbaza Christine ntahe ati mbe ni kubera iki burya umukazana mu ndero y'ikirundi akunda kwita inabukwe mama murakoze cyane
egome reka tumusaba kwishyura n'ingoma
none si mama ubwira ari kibazo kirimo ngaho ega ni mama none ntaba yagiye ku niwe mubereye umubyeyi yinjiye mu rugo ruri mu mubyeyi mama ni icubahiro aramuhaye icubahiro mama ni izina rigerekana urukundo mama uramukunda mama uramwubaha mama uramufasha ni mama nyene nta wundi ni mama wumva yo mwitande urakoze
ego me reka ndakubaza iki kibazo ufisi impano yo guhanura abo bakiri bato uravye abo maze guhanura bubatsingo ubona umwimbu w'ingo zabo umeze gute
temo nari mwiza kuko ntanabonzerega erega je mugenda kuri paruwasi bampamagaye mugabo ungena nabimenya haraho ngenda nko mu mabiho ahantu ukazumva wewe waranyigishije nti wewe nshinda kuko babari benshi babari kumwe n'abubakana nyine baba bicaranye sindabamenye ukadusanga ndiko ndagenda mu ibarabara umuduguru uhagaze mere tuguherise nje sinabamenye waratwigishije none hari none hari akamaro byamaze ngo ni ukuvuga ni ashengwe n'igitangaza ngo bijya bintu watwigishije by'ikiyago mu ngo no mu miryango ngo ni ukuri warakoze ibi byo rero ndabironka n'amatelefone nkayaronka kandi hari naho nabandi baza bakambarira bati duha umwanya tuyage nta vyamavyerade hari habaza ngaha muhira ce tugahwanira ahantu tugasura tukayaga gasura nkabahanura ariko byinshi je ndahura n'abantu bambwira ntakibibuka na gatori hari n'abanzanira abana ngo bari barutse ngo narabigishije ntari ndabaze umwimbu rero warabaye mwiza ndabishimira Imana
urakoze akajambo ka nyuma imbere yuko turangiza ikiganiro Madame Christine Ntahe
nibashira imbere urukundo bashira imbere ikiyago bace bugufi barabe ikibahuza bose bunguke kumwe ntihagire uwunguka wundi ngo atsindwe ntihagire utsindwe ngo yunguke bunguke kimwe babe mu rukundo babe mu kanyamuneza babe mu kubahana kuko ni bamwe ni nawe ukwere mukazana ni rugo rumwe ntaho bazoshirana bategezwa kubana niko Imana iba yarabyanditse kandi
urakoze Madame Christine Ntahe ku ijwi ry'Amerika turagushimiye
oya mwakoze kumpamagara mwakoze
reka dushimire n'abagize akanya kugira intererano batanze muri kiganiro tubashimire mwese kiganiro twateguye muri aka kanya ibyumviro ni byinshi ibibazo ni byinshi ibyifuzo ni byinshi ariko umwanya n'umwanya ibiganiro bica ku ijwi ry'Amerika birabandanya mwari kumwe na Aloyse Bigirimana kuri mikro Inosa Kimenyi niwe yariko aradutunganiriza mu buhinga bw'ivyuma ndabasezeye ndabifuriza umunsi wa gatanu mwiza iwanyu mu ngo zanyu ndetse ndabifuriza n'ingo zitekanye mu mahoro ziterambere n'igihugu kikabonera n'iterambere nyakuri Radio Ijwi rya Amerika ibiganiro birabandanya.
mfumbije abatwengagura batsotse bavuze ngo nifumbasi abasesagura batsotse